Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byayo by'uyu munsi mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Inshuti zacu mwese mwabonye Imana ikingura. Ni saa 11 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Naba bose twari kumwe ngaho mu kabari mwako kabari hanyuma nta wamenya uko ibintu byakurikiranyije. Nagiye kugaruka aho iyo nirukiye nahunze mbona abantu bamwe bapfuye abandi nkeneye imigwandigwandi abo.
Uyu ni umwe mu bantu barokotse grenade ingozi mu Burundi. Ni mu kanya mu makuru. Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Amakuru tuyahere hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi muragezwaho na Frederic Nkundikije. Fred, waramutse neza.
Mwaramutse neza Thomas, mwaramutse na mwenshuti mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije agiye kubashikiriza amakuru n'incamake y'amakuru twateguriye. Mu gihugu cya Nigeria, umwigeme w'umwiyahuzi yariturikije ko ikibombe cyahitanye ubuzima bw'abantu 30. Leta z'ubumwe za Amerika zivuga ku gihugu cya Mali kigifise inzira ndende mu gutsimbataza amasezerano y'amahoro yaraye atewe ko igikomo. Ishyirahamwe ry'ibihugu by'i Buraya ryongereje ibihano byafatiwe igihugu cy'Uburusiya. Idonido y'aya makuru. Mu gihugu cya Nigeria, abantu bashika 30 barishwe igihe umwigeme w'umunyahuzi turikiriza ko ikibombe ari mu isoko yuzuyemo abantu benshi mu kibanza kidandarizwamo ifi hafi musigiti wo mu gisara cya Maiduguri. Abandi bantu batari bake barakomeretse igihe abadandaza bo muri iryo soko bari mu gisabisho cyo kumuhingamo. Abantu bavyoneye bavuga kundi mugore w'umuyahuzi yaciye ahunga hanyuma iturikiza ko ikibombe yarahetse yamara ngo icyo kibombe nta wundi muntu cahitanye atari uyo mwiyahuzi. Nta murwi n'umwe gushika ubu uratangaza ko ari wo wateguye icyo gitero. Yamara umurwi w'intagondwa za Islamiste Boko Haram wama wakoze itero ku basivile ku masoko hamwe no ku masitasiyon y'amabisi mu gisara cya Maiduguri. Twibutsa ko umurwi Boko Haram ari wo wanyuruje abana b'abakobwa amajana, kandi amakuru agize iminsi atangazwa yerekana ko abayahuzi benshi ari abakobwa muri iyi minsi. Ayo makuru ariko aratuma abantu bibaza ko uyu murwi uriko urakoresha abana b'abakobwa wagize imbohe muri ivyo bikorwa vy'abayahuzi. Ivyo bitero bibaye mu gihe igihugu ca Nigeria hamwe n'ibindi bihugu bibanye vyaco biriko biritegurira gukomeza ibisirikare vyabo vyakoze igikorwa gihambaye cane mu mwaka uheze mu komora uyo murwi mu bisagara warucumbitsemwo. Leta ya Perezida Obama ivuga ko igihugu ca Mali gihanzwe n'igikorwa gihambaye cane inyuma yaho leta itari igikumu ku masezerano y'amahoro n'umurwi urwanya ubutegetsi w'abatuarega. Icegera ca sekretere wa Departement ya Leta Amerika ajejwe intara ya Afrika Baisa Williams ejo ku munsi wa mbere yabwiye radio Ijwi rya Amerika ko ayo masezerano asaba impande zose zateyeko igikumu kugena intumwa zizokurikiranira hafi ishirwa mu ngiro ry'ayo masezerano. Icegera cya sekretere wa Departement ya Leta Williams yari yaserukiye leta ya Perezida Obama gihe cy'ibirori byo gutera igikumu kuri ayo masezerano yatewe ko igikumu ku murwa mukuru Bamako. Yavuze ko mu ntango yari yatewe amakenga n'uko umukuru runani w'imirwi irwanya ubutegetsi rwitwa Coordination of Azawad Movements atari itavye ivyo birori. Yamara ngo mu nyuma yaciye aronka amakuru avuga ko umukuru w'urwo runani Bilal Asherif yararwaye. Mufasoni Williams yavuze kandi ko abandi bategetsi w'urwo runani bose ariho bari kandi bagize uruhara mu gutera igikumu kuri ayo masezerano. Muriko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Abashikiranganji bajejwe imigendanire bo mu bihugu bigize ishyirahamwe ry'i Buraya ejo ku munsi wa mbere barafashe ingingo yo kubandanya ibihano byafatiwe igihugu cy'u Burusiya mu kindi kiringo cy'amezi atandatu kubera uruhara icyo gihugu cyagize mu ngwano yo mu gihugu kibanyi cya Ukraine. Iyo ngingo yafashwe igihe cy'inama y'abashikiranganji bajejwe imigendanire bo mu bihugu 28 bigize ishyirahamwe ry'ibihugu by'i Buraya. Inama yabereye Luxembourg mundu guheze naho intumwa zo muri ivyo bihugu zari zemeje iyo ngingo ivyo bihano vyerekeye amasoko ntanga nguvu igihugu cyo Rusiya ibijanye no kwivuna abansi hamwe n'amabanki ibihano byafashwe kuva mu kwezi kw'indwi mwaka wa 2014 amezi ane inyuma yaho igihugu cyo Rusiya cigaruriye intara ya Crimea yo mu gihugu cya Ukraine ivyo bihano bizosubira kwihwezwa mu kwezi kwa mbere mwaka wa 2016 Umuvugizi w'igihugu cy'u Rusiya Dmitry Peskov yavuze ko igihugu cy'u Rusiya kibona ku izo bihano bitagira isiguro yongera avuga ko igihugu cy'u Rusiya kizosubiriza mu nkoko izo bihugu abahinga bazi ibintu n'ibindi bavuga ko ivyo bisigura ku igihugu cy'u Rusiya kizokwankira ibihugu byo muri iyo shyirahamwe kugurira bifungurwa mu gihugu cy'u Rusiya Imigambi mishasha yashikirijwe n'igihugu cy'Ubugereki iriko iratuma icyo gihugu gihanzwe n'amadeni gishobora gupfundika amasezerano n'ibindi bihugu bitanga ingurane maze ivyo bigatuma igihugu cy'Ubugereki kitagwa mu rwego rw'ibihugu byananiwe kuriha imyenda yavyo aho bukera mu mpera z'uku kwezi Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'ibihugu by'Iburaya Donald Tusk ejo ku munsi wa mbere ku mugoroba yavuze ko iyo migambi mishasha izotuma ibintu byoroha hagati y'ibyo bihugu
Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 Amakuru yo mu biyaga bigari duhere mu Burundi abantu bane baguye mu gitero cya grenade mu kabari ingozi abandi bantu bagera kuri 25 barakomeretse abakoze icyo gitero ntibaramenyekana Jean Bosco ndarurinze araduhi inkuru
igihe cy'isaha zibiri zirenga ku mugoroba w'uwo w'Imana niho hategwa grenade ku mutumba gahwazi zone na komine ngozi mu kabare kugwagwa kari hafi y'ishuri ryisumbuye Don Bosco abantu batatu bace bitaba Imana ubwo nyene Ubugira kane acikanira ku bitaro vy'ingozi ahari ko havurirwa abagera ku 25 bakomeretse abajyango ababanye n'abagenzi bari bazindutse barundanye ahasanzwe havurirwa indembe baje gusuhuza abahuye nako kaga umwe mu bakomeretse bisanzwe arigana uko vyagenze
mukanya twumva ikintu gitembagara hejuru ku mabati gitembagaye ku hejuru ku mabati aho cyoshitse hasi gica giturika kitarashika hasi ariyo grenade rero ari yibona yatugize gucya naba bose twari kumwe ngaho mu kabana mwako kabara hanyuma nta womenya uko ibintu byakurikiranye je nagiye kugaruka aho iyo niruki nahunze mbona abantu bamwe bapfuye abandi nyene ya imigwandi gwandi abo nta kindi kintu cyakurikiranye nasubiye kumenya kuri twashye twaciye tuzanga imodoka hari Sigi polisi na komine mstaneri baciye baza kudutongonya
uwo mugabo yahaburiye abantu babiri bo mu muryango wiwe harimo n'umukenyezi wiwe asaba abatware kubafasha amaziko
kwici no badafasha no kubera twagize ingorane mu badafasha bakaza kubafuba kuko na twivuga n'impanuka zabaye isi twebwe nizo ico kintu mbona menga badufasha mu kugira twafubisha kibombe kiwe mu muryango hapfuye umugore ashafa na muramwanje n'undi muramwanje nyene akimubitaro ngaho aho simba nasaba yuko nyene bora nyine byogenda manze nkure mwabo abagize ingorane amatorwa z'usigaye kumenga imihoro yabyateguwe kuko umuntu azategena ide mu bantu nk'ijana cha 200 ntashaka gupanga umugambi ari umwe fatishimva ko inkundi ntiba byateguwe kera
komine ngozi yemeye kubafasha gushingura babo nubwo mu gipolisi ingozi bamenyesha ko bataramenya abakoze iryo bara korotiri dacharaziwe mustanteri w'iyo komine avuga ko amatohoza yotumbera ahanini mu bakurikiye aba bahamagarira mu myerekano ubu bacumbitse ingozi
twebwe rero nk'abajejwe intwaro turi n'abarundi si twebwe tutofasha mu gihe ingorane nk'izo zashitse icyo gituma nari nahamagaye abarongoye umutumba kugira ngo n'abo bantu babuze ababo tuje inama y'ingene dufaba abo bantu
biba nyine mu gihe himirije amatora mbega igitero cabaye haraho coba gifitanye hari isano coba gifitaniye n'amatora
ivyo nta wo bideha abatifuza yuko amatora yoba hari abateguye ama manifestation y'Bujumbura bayamaze mu gihe nababwiye yuko ngaha tubona ingenzi nyinshi no muri izo ngenzi harimwo abahora muri izo manifestation y'Bujumbura babonye Bujumbura rutaja buko bariko baraduga hagati mu gihugu
mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ingozi bavuga ko rishobora kuba ari iterabwoba ritegurwa n'abategetsi mu ntumbero yo kubaburabuza mu bikorwa vya politike Deo Nimbesha arongoye umugambwe sa Hanya Frode Bingozi
ibyo ngahe ngozi biri mu rukurikirane gutera ubwoba kugira ngo kumbure umwe cyangwa uriya mu nyapolitike cyane cyane abari ku butegetsi bahate bashike ku ntumbero babipfuza bamaze no vuga bahejeje kudutera ubwoba kutwigizayo kugira ngo niduhiganwe muri demokarasi
we none ubona izigrenade zaziterwa nabandi kubwiwa
cyewe ndiko ndaraba sinodo makuru toke birabonekana neza ko harimo guhata iyo ibintu byite byo gutera magrenade mu jambo rimwe ni bijanye no gutera ubwoba abantu no kurondera imvo cyane cyane yo kugira ngo batubuze
bandi
abari ku butegetsi butubuze kose guhiganwa
abantu batatu urongo y'igipolisi ngozi avuga ko batamenyerewe kuboneka mu karere habere ico gitero nibo bafashwe kumvo z'amatohoza ingozi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Facebook ni VOA radio yacu Seni komisiyo y'igihugu y'amatora mu Burundi iratangaza ko yarangije gutegura amatora y'abadepite n'abakonseye b'amakomine ateganijwe ku wa mbere w'icyumweru gitaha Mugenzi wacu Edi Rwema yabiganireho n'umuyobozi wa Seni Pierre Claver ndayicariye
Umugwi Seni n'abawufasha mu ntara n'abawufasha mu makomine bita Sepinasesi turiko turakora gutegura amatora ya mbere azobigenekerezo rya 2029 kwezi kwa gatandatu ibikoresho by'amatora ya mbere byose byarashitse mu gihugu hagati abakozi bazo hagarikira ibyo bikogwa mu biro by'amatora baramaze kurondegwa barigishijwe uyu munsi twovuga tuti nejo uwo tubwira ati tegura amatora twariteguye kubera iki kubera ibikoresho byashitse mu gihugu hagati iyo ni inkuru rero no shikiriza barundi ngira namakungu mvuga ko itariki 2029 z'ukwezi kwa gatandatu nisango twiteguriye nkasaba barundi ko boyita bari benshi kuko ijwi ry'umurundi umwe wese yandikishije rirahambaye kuko rifasha guhindura inzego buca zirongora igihugu imyaka 5 ikurikira
kuri mwebwe muvuze ko byose mwiteguye kuri uwo munsi aza
ku munsi w'amatora abarundi n'abarundikazi biyandikishije bakwije imyaka yo gutora bafise ibipapuro bya ngombwa bazinduka gutora mu biro by'amatora bibegereye mu biro by'amatora babarindiriyemo kuri uyu munsi habiki abakozi bacu ba Seni bahagarikiye ibiro by'amatora barindira barundi baje gutora kuri uyu munsi abarorerezi b'imigambwe binaniza imigambwe n'abahiganwa kwita icabo barashikishwa mu biro by'amatora kugira barwabe ingene amatora agenda kuri uwo munsi amatora atangura isaha 12 mu gitondo agahera isaha 10 ariko iyo bishitse hakaba hari abantu bari ku murongo bataratora isaha 10 barabaha uburenganzira uburyo bwo gutora bahejeje kugara ibiro by'amatora amategeko adusaba guharura buno nyene tudahagaritse abarorerezi babareho bari cyane cyane mu mategeko agenga amatora mashasha dufise umuntu wese ari mu ihiganwa arafise uburenganzira bwo kuba yarungitse n'ibiburiburi abantu babiri baza kuraba ingene amatora agenda ingene baharura ivyayavuyemwo kandi baje guharura umwe muri aba babiri yaserukiye urunani rw'imigambwe cyangwa uwigenga aratahana icegeranyo kugira gishikirize urongoye cyangwa wamutumye kurorera ayo matora ariko hari ikibazo gihambaye umbajije ivyavuye mu biro vy'amatora ibi canke ibindi baravyegeranya abakozi bacu kugira biduke biva mu biro vy'amatora biduga ku rwego rwa komine bita sesi bimaze gushika ku biro by'amatora bita sesi ku rwego rwa komine ivyavuye muri iyo komine n'amakomine yose yo muri iyo ntara biregeranwa bikaduga ku rwego rw'intara bita sepi aho hose abahara barorerezi baraba ko ivyanditse kuri vya vyegeranyo ari byo biteranwa kugira biduge hejuru ivyavuye mu ntara sepi birafura bivuye mu ntara zose bikazi Bujumbura.
Njuti mkuri kila nibigani lukuri radio ijwi ya Amerika, mbigani lovya chumunhu. Aretse ukudukuri kila na kuri FM, mushobora nukudukuri kila na kumirongo, migufi vita short waves, kumusi waka tanda tu nukumusi wiman guhera isaha chumi, kushiki isaha chumi nime zoku muhingamo, mushobora kudukuri kila na kuri kilo else, ibihumbi chumi na bitanu na majana tatu na milongi biri, kilo else bihumbi chumi na bitanu na majana tandatu na milongi lindwi na zitanu na kilo else bihumbi chumi nindwi na majana lindwi na milongi tatu. Kumusi waga tandatu no kumusi wimana guhera isaha chumi na zibili kushiki isaha chumi na zibili nigichezo kumuhinga mo mutukumvira kuri kilo else bihumbi chumi na bitanu ijana na milongi munani na kilo else bihumbi chumi na bitatu amajana tandatu na milongi tatu mugihe kumusi wimana guhera isaha chumi na zibili kushika isaha chumi na zibili nigiche zo kumuhinga mo mudukurikira na kuri kilo else bihumbi chumi na bitanu amajana nene na milongi tandatu na kilo else bihumbi chumi nindwi na majana tanu na milongi tatu. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nimero yacu ya WhatsApp ni 1 202 441 931. Noneho tujye mu Rwanda. Harabura ukwezi n'iminsi 17 gusa kugira ngo imyaka 5 ibe yuzuye. Umutegarugori witwa Dusabimana Beatrice ari muri koma mu bitaro bya gisirikari I Kanombe I Kigali mu Rwanda. Eric Bagiruwo Busa yadukoreye inkuru.
Madame Dusabimana wageze muri ibyo bitaro afite imyaka 23 y'amavuko yasinziriye kubera ikinya bamuteye mu ruti rw'umugongo abyara umwana we wa mbere. Abaganga bamuhaye udukoresha ahumekeramo. Umwana yabyaye yarereshejwe amata. Yaba we yaba na nyina nta n'umwuzundi. Kubera igihe amaze muri koma, umuryango wa Dusabimana wataye ikizere. Redivine Mukandayisenga yatangiye kurwaza mukuru wafite imyaka 19 yiga mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye.
Kubyakira ntago byakunda bitewe n'uko nta na kimwe mbona gihinduka kuko imyaka maze gukira byaranze. Nge narigaga.
Wigaga mu wakangahe?
Nigaga mu wa mbere.
Mu wa mbere segonderi?
Byarangiye mbiretse nje kurwaza mukuru wanjye.
Mu kiganiro n'abanyamakuru mu ntangiriro z'uku kwezi, Madame Agnes Binagwaho Minisitiri w'ubuzima yatubwiye ko iki kibazo ntacyo bazi muri ministere yubura.
Moi je vous dis, je ne sais pas exactement de quelle dame vous parlez, donc je ne vais pas m'associer. Mais on a des cas.
Nje ndababwira ko ntazo umugore muvuga mu byukuri. Ariko dufite ingero zaho byakozwe nabi cyangwa uburangare cyangwa n'impanuka. Kenshi si uburangare. Ufata umuti udakozwe neza nk'umuha nk'ibisanzwe akagira ingaruka mbi. Ni ibintu biba mu bisa nk'ibyo mu buryo rusange. Uwo byabayeho cyangwa umuryango we barakurikirana, byaba ari icyaha gihanwa n'amategeko naho ubutabera. Byaba ari uburangare butabarwa nk'icyaha cyangwa impanuka n'ubwishingizi bwishyura. Ingero nk'izo zirahari ariko izisa n'izo uwo mugore ntazo nzi.
Donc des cas comme ça il y en a, mais de pareil à cette dame là je ne sais pas.
Hari amabaruwa abiri Ijwi rya Amerika ifiteho kopi yandikiwe Minisitiri w'Ubuzima na Bwana Alexis ntaho bavukira, umugabo wa Dusabimana uri muri koma. Iya mbere yo mu 2012 ifite umutwe ugira uti: kubatakambira ku cyemezo kigendanye n'imirimo y'ubuvuzi bw'umugore wanjye umaze imyaka 2 muri koma mu bitaro bya Kanombe. N'amabaruwa agaragara ko yageze kuba yandikiwe ariko nta bisubizo yahawe. Bwana ntaho bavukira ngo yasabaga ministeri y'ubuzima ko bamuvuriza umugore.
None n'abasabaga ngo niba Kanombe babona byanze kuko ameze yarashize aramaze kwamesha arageze muri 6 hari hafi mu mwaka, ndababwira ngo niba babona wende Kanombe bitashoboye, umuntu n'umunyagihugu afite uburenganzira nk'abandi banyarwanda bose. Niba bishoboka mwamujyanye wenda muri ndivuriro mu Rwanda ryaba rishoboye kuba ryamuvura. Nicyo kintu nabasabaga. Cyangwa se niba hanze hari aho wenda mubona bishoboka bamuvuza wenda bakaba bamujyana bakamuvuza, kuko nge numvaga ko umudamu wanjye mbabaje kuba ndi genyine, kuba ntamona kandi nkabona atoroherwa kandi ari kwa muganga nkabona nta kintu kimwe gihindukaho. Ubwo rero nubwo buryo nagiye mbasabamo.
Mu gushaka kumenya imikorere n'imikoreshereze y'ikinya ku bagore bagiye kubyara, twiyambaje ubisobanukiwe Icyakora twahisemo kumuhindurira amajwi ku mpamvu z'umutekano we.
Urabona umuntu uje kubyara ni babyiza aha usine gifata igice kimwe cy'umubiri. Akenshi abari ibyo twakwita irijanje. Uwo mutekeye ntubarabonye igihe cyo kumusuzuma bihagije. Hari igihe accident izo zibaho nk'uko kwihuta kikaba cyamugira n'ingaruka nk'ubu ngubu twavuga ko yagize ibyo bita rashi anestezi totali. Ndumva nkurikije ibyo byose wambwiye none ibyo byamubayeho. Nakubwiye ko nyine bibaho ku maporosantaje makeya ariko nanone ukurikije uko ikinye kimwe bikaba ari ibintu bigenda bigabanuka uko bigenda bigenda gishobora kuba tutari bitewe na pozisiyo amuhaye maze kukimutera cyangwa se nawe ubwe uko asanzwe ateye umudamu atwite abasirikare n'ubwirinzi bwe mu mubiri biba byaragabanuka icyo gihe iyo ugiye kumutera nk'icyo kimwe bisaba ngo ugabanye amadozi rimwe na rimwe ushobora kwibeshya ntugabanye amadozi nk'uko byagakenewe kikaba cyamugiraho ingaruka.
Ntaho bavukira. Umugabo wa Dusabimana umaze imyaka itanu muri koma yabwiye Ijwi rya Amerika ko kubera imyaka ihise arwana ku mugore n'umwana icyarimwe asigaye amara amasa, bityo aratakambira ababishinzwe kuko ngo no kugana inkiko ari ihurizo rikomeye.
Abari perezida cyangwa se ariko muri minisitiri w'ubuzima ibyo bintu babiziho cyane, cyangwa se wenda na minisitiri w'intebe, abo bantu ukaba wabambariza niba umuntu yagize ako karengane gutyo akagira ikibazo kimeze gutyo, niba adafite ubushobozi bwo kuba yajya mu bucamanza akaba atafashwa nk'umuntu w'umuturage w'umunyagihugu, kuko umuntu nawe yagize ikibazo n'umunyagihugu yagombaga guhabwa ubuvuzi bukwiye bunoze.
Ijwi rya Amerika yamusuye iwe mu rugo. Ntaho bavukira utuye mu murenge wa Mageragere Nyarugenge yatubwiye izina yise muhungu we n'imvano yaryo.
Namwise shimira Imana Alegisi. Mpamvu nawe mwise kuko nabonaganye nari mu marembera ndavuga ngo reka shimira Imana kuko wenda nawe mumpaye. Naryo nari mwise hari harashizeho umwaciwe nk'ukwezi kuri njye niyumvishaga ko yuko dashobora gutwara uruhinja rutarakura ku ibere ngo zarutunge rubeho panye ukwezi gushize ari muzima. Niyo mpamvu namwise ngo shimira Imana ndavuga ngo nyina wenda ninta namubona wenda iyo azajya mu nyibutsa yasigiye urwibutso. Icyo kintu cyatumye mwita shimira Imana.
Shimira Imana warereshejwe amata na nyirakuru. Abagize umuryango bamuhisha inzira yanyuzemo avuka ariko urungano ngo barabimuhishuriye. Ese umubyara avuga ko iyo umwitegereje usanga byaramugizeho ingaruka zikomeye, hamwe na bagenzi be ngo agaragaza kutishima. Nshimiye Imana ku isura usa na nyina cyane yiga mu mashuri y'incuke. Kumuganiriza ntibyoroshye ariko reka ngerageze.
Uyu munsi mwiza iki?
Kananiko.
Ikindi mwize ni iki? Wigana na bande?
Nabandi bana.
Mukunda kuririmba utuye turirimba ku ishuri?
Kuva mu mpera z'icyumweru gishize dushaka ubuyobozi bw'ibitaro bya gisirikare bya Kanombe, kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru twarababuze. Abashinzwe gutanga amakuru muri ibyo bitaro bya gisirikare Kanombe batsembeye Ijwi rya Amerika ko Dusabimana yabazwe n'ibitaro bya Kanombe. Bavuga ko uyu utuye mu karere ka Nyarugenge yatewe ikinya n'ibitaro bya kaminuza i Butare. Urupapuro rwa muganga rwamwimuriraga ku bitaro bikuru bya kaminuza Kigali CHUK rwandikiwe ku bitaro bya Kanombe na Dr. Ayirwanda mu 2010. Uru rupapuro rugaragaza ko uyu mugore yatewe ikinya mu ruti rw'umugongo ruhita rugagara. Ari n'abakuriye urugaga rw'abaganga mu Rwanda ntibitabye cyangwa ngo basubize ubutumwa bugufi twabohereje kuri telefone zabo ngendanwa. Haribazwa ikizakurikira kuko abo kwa Dusabimana bavuga ko ibitaro bya Kanombe byabamenyesheje ko umuntu wabo atazakira. Kwemeza cyangwa guhakana uburangare bw'abaganga muri iki kibazo byaba bikiri kare. Ariko si rimwe si kabiri bushyamiranya abarwayi n'ababavura mu bitaro bya hano mu Rwanda. Erika bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu noneho ni umwanya w'ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ukwiyongera k'ubugizi bwa nabi ku isi mu myaka iheze ni ibintu biteye ubwoba kandi bihungabanya umutekano. Ibyo bishikirizwa na Sarah Sewall, icegera cya sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajeje umutekano w'abanyagihugu, demokrasi n'agateka kazina muntu. Ni nkenerwa ko amakungu ajya hamwe mu kugwanya imigwi y'iterabwoba ihungabanya iterambere isi yarigezemwo mu mibereho y'abantu, mu bya politike no mu by'ubutunzi. Mu gihe hari biriko birakogwa mu guhangana n'izo ntagondwa, amakungu akwiye kumenya ko iyo migwi ikisubira kwisuganya igashira ingufu hamwe. Kubw'ivyo hakwiye gushirwa hamwe ingufu za gisirikare, gukomeza ibijyanye n'igendereza no gushiraho uburyo bushasha bwo guhagarika igwirirana ry'iyo migwi. ibi navyo bisaba kumenya igituma abantu bahurumbira iyo migwi nkuko bishikirizwa n'abahinga kutiyumvamwo umutekano mu mubiri kudashobora kwibeshaho no kubeshaho imiryango ni bimwe mu bituma iyo migwi ihurumbirwa ariko naho biboneka ko abantu baronka ivyankenerwa mu buzima ugukumirwa mu bijanye n'imibano na politike ni bimwe mu bikamira mucoze ubwo bugizi bwa nabi Sara Siwo abandanya avuga ko ibyo bikwiye gutuma amareta yubahiriza agateka kazi na muntu mu kubahiriza ukwishira no kwizana mu by'amadini amareta akwiye guha imyimenyerezo ikwiye abajejwe gucungera umutekano gufasha amashirahamwe adaharanira inyungu za politike mu gushiraho uburyo butuma ugwaruka ruhurumbira amashuri abikorera ibyabo bakwiye kugira uruhara mu ntumbero yo guteza imbere ubutunzi guha akaryo abarongoye amadini bagashikiriza ibyiyumviro byabo mu bihugu byinshi imfashanyo zitangwa n'amakungu zirashobora kugira uruhara mu guhagarika ubwo bugizi bwa nabi cyo kimwe n'amashirahamwe y'uturere na mpuzamakungu araba iby'ubutunzi ndetse n'abikorera ibyabo.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Maze rero iminota ya mbere y'ibiganiro byacu irarangiye. Reko Frederic Nkundikije arabanza atwibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo.
Urakoze Thomas mu makuru twabwiye ko mu gihugu ca Nigeria abantu bashika 30 bishwe gihe umwigeme umwiyahuzi yiturikiriza ko ikibombe ari mu isoko ryuzuyemo abantu benshi mu kibanza kidandarizwamo ifi hafi imusigiti wo mu gisara ca Majyuguri. Abandi bantu batari bake barakomeretse gihe abadandaza bo muri iryo soko bari mu gisabisho co kumuhingamo. Abantu bavyone bavuga hakundi mugore umwiyahuzi yaciye ahunga hanyuma yiturikiriza ko ikibombe yarahetse yamara ngo ico kibombe nta wundi muntu cahitanye ataruyo mwiyahuzi. Twabwiye kandi ko leta ya President Obama ivuga ko igihugu ca Mali gihanzwe n'igikorwa gihambaye cyane nyuma yaho leta itere igikumu ku masezerano y'amahoro n'umurwi urwanya ubutegetsi w'abatuareg. Icegera cya Secretary wa Departement ya Leta Amerika ajejwe intara ya Afrika Baisa Williams ejo ku munsi wa mbere yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko ayo masezerano asaba impande zose zayateko igikumu kugena intumwa zizokurikirana ishirwa mu ngiro yayo masezerano. Twavuze kandi ko imigambi mishasha yashikirijwe n'igihugu c'Ubugereki iriko iratuma ico gihugu gihanzwe n'amadeni gishobora gupfundika amasezerano n'ibihugu bitanga ingurane maze ivyo bigatuma igihugu c'Ubugereki kitagwa mu rwego rw'ibihugu byananiwe kuriha imyenda yavyo aho ukera mu mpera zo ku kwezi. Twavuze kandi ko bashikiranje bajejwe imigendanire mu bihugu bigize ishirahamwe y'Iburaya ejo ku munsi wa mbere bafashe ingingo yo kubandanya ibihano byafatiwe igihugu cy'u Burusiya mu kindi kiringo cy'amezi atandatu kubera uruhara ico gihugu cagize mu ngwano yo mu gihugu kibanyi ca Ukraine.
Chuti turi kumwe, iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeza, mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
kumunsi wa gatandatu ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryarafashe ingingo yo kugena Abdoulaye Batili kugira aza gufasha leta nabo batavuga rumwe kubandanya ibiganiro byari byahagaze. Uwo munyasenegal aja subirira Said Djinit yari yatanze imihoho muri ico gikorwa. Mu biganiro cy'uyu munsi twatumiye Niyigaba Sonias n'umuvugizi w'umugambwe sa Banya Frodebu. Twatumiye kandi na Kamwe n'Ubusa icegera cy'umuvugizi wa Perezida Nkurunziza. Ariko nashaka kumenyesha abatwumva mwese ko ikiganiro cyakozwe ku munsi wa mbere bituma tutakira amatelefoni ngo tuvugane n'abanywanyi. Ndakora muri Jason Yas.
Mwiriwe neza.
Mwiriwe. Twatumiye kandi na Louis Kamwe n'Ubusa. Louis Kamwe n'Ubusa ni icegera cy'umuvugizi wa Perezida Nkurunziza. Mwiriwe neza ga Louis.
Mwiriwe yako.
Reka tuce tubandanya ku catuzindukanye. Nagira ntangurira ikibazo kuri mushinga ntahe Niga ba Sonias. Sonias, ico iryo genwa rya Abdoulaye Batili mwaryakiriye gute muri saha ya Frodebu no mu migambwe mucuditse?
Twebwe igena ya Abdoulaye Wade tunegereje cyane kuko tubona ko ari umuntu yobaje kugiranga fashe mu Burundi cyane cyane kugira ngo abone kumuka mwiza mu bya politike uko tubona ko ibintu bitameze neza. Twebwe twashadukiye ngurukire umunyamabanga mukuru wa ONU kubona yaritwararitse cyane igihugu cy'u Burundi imbere yaho umwe atanga imihoho agaca banyarutse bakaduha uwundi muntu ushobora kudufasha ko ushaka ko byara tunegereje cyane. Rero twebwe tuzindiye gusa ko yoshika kugira ngo icyo bamushinze dushobore kugikora hama Burundi dushobore gutunganya neza ibya politiki mu mwuka mwiza. Hama rero ibyo tumwiteze ko rero twibaza ko azohuza abanyepolitike b'u Burundi bagashobora gutegura amatora meza atekanye yigenga
nagira ico tumwibaza
mu nabose
Sonia
kandi yizewe
Sonia se leka ico mumwiteze ko turakivugana hanyuma uraza kuronga umwanya wo kugishikiriza. Reka mbaze Louis Kamwe n'Ubusa nawe seruki ari umuvugizi cegera cy'umuvugizi wa Perezida Nkurunziza atubwire ngene iyo ngingo bayakiriye.
Urakoze Alphonse. Ibiro by'umukuru w'igihugu ikintu ca mbere vyamye bikora muribuka yuko umukuru w'igihugu nyere cyubari Petere Nkurunziza yasavye amakungu asaba ishirahamwe mpuzamakungu ONU, arasaba ishirahamwe y'ibihugu vya Afrika, arasaba umuryango w'ibihugu vy'abanyaburaya, arasaba umuryango w'ibihugu vya kano karere EAC, arasaba n'abagenzi bose bo mu Burundi ko boherekeza u Burundi muri iki gihe imbere y'amatora bakabandanya mbere no mu matora nyezina bakabandanya no gushigikira leta y'u Burundi mu gihe n'inyuma y'amatora. Rero kuvuga kubona balance urya Djinit Said
Louis ikibazo Louis gatoyi ikibazo utumbereze mwakiriye gute iyo ngingo yo kugena Abdoulaye Batili utumbere ku ijambo?
Icya mbere ntawovuga ingene leta yakiriye atavuze yuko uyo muntu yagiye atana kimwe yagirijwe. Ibyo biri muri ya ntumbero yo kwiteza utunyoni y'amatora ntaza agenda abaye azakwaza zifata kibanza. Leta y'u Burundi rero ayihagaze nuko uyo muhuza bazanye mbere sinumwita umuhuza tumwita umuhuza bikogwa kuko nitwovyita ibiri kugira abasivisi negotiation no guhanahana ivyumviro kukungena amatora yogenda neza ariko aha hose amatora akabwirizwa kugenda neza kandi asoneye ibiringo bitegekanijwe.
Mwavyakiriye gutega mwamwakiriye gutega ruwi leta yakiriye gute iyo ngingo? Alo Louis ngira ga telefone gasa nakamugoye reka ntacu
yoba ngo yoba yaje niyo yoba yaje kuko nubu barashobora kuba bafite umwanka nawe nyene kubera muri leta nta numwe yigeze yanka uwo muhuza bikorwa Djinit Said n'uyo wundi nta numwe ya mwanse nkumbure bariko bitoza ubunyoni kugira n'uyo nkumbure bamwanke tuje mu ngendo idahera ibuza kwa matunga aba
mwamwakiriye muri leta rero mwamwakiriye neza cyane
tworeka kumwakira neza gute kandi biaje gufasha kandi ibyo biri mu ntumbero ya leta y'u Burundi mu migambi yayo yuko umurundi wese afite icashikiriza abwirizwa kugishikiriza
mugize neza cyane reka ngaruke kuri Sonias ndamubaze ico muri sabanya Fred bu nimigambwe mucuditse muri mbere no mu migambwe yari yanse umuhuza wa mbere Said Jenite mwifuzi iki mumuzo mushikiriza iki mu byo mushaka yuko yobafasha
twashaka tubasaba rufonse ariko kuri iki muri iki kiganiro tuze turavuga tudomakuru tuke tudaciye iruhande cyane kuko byo biri gutakaza umwanya
nibyo niko ndabasaba mwese
twebwe rero icyo tumwiteze ko nuko twiteze ko azohuza abanyepolitike b'u Burundi tugashobora gutegura amatora twumvikanye ko amatora meza atekanye yigenga iyo jamu nabose ikigira kabiri nuko ashobora kuzofasha ko dushira ikirangamizi cy'amatora cumvikanye ko nabi cyo cy'amatora cyiza bose twiteze neza kandi ko azofasha kuzana icuka cyiza mu gihugu mu bijyanye n'ibya politiki cyane cyane muri iki gihe tubona ko icuka atari cyiza twiteze rero ko ibyo byose nivuze ko azobirika fashije kugira ngo mu Burundi dushobore gusubira ku nzira ya demokrasi kuko turabona ko uyu munsi ariko harakora igikenye kandi igikenya cyo si cyiza
muriko nagira nibutse abari ko barakwirikira ko muri kumurakwirikira ijwi rya Amerika rivugira i Washington ihiganiro kandi tugisangiye n'abanywanyi baduhamagara bagira ico bavuze ku bibazo turiko turavuga no munsi rero nibutse yuko turiko turavuga kwigenwa rya Abdoulaye Batili nkuje gusubira guhuza abatavuga rumwe na leta amigambo itavuga rumwe na leta hamwe na leta mu biganiro byari byarahagaze turafise rero umutumire umunywanyi wa mbere ku murongo Alexis Alexis bazi kibazo Alexis
ndabaramukije
mwiriwe neza Alexis
mwiriwe nashakubaza bo urabona ko mukikano sanu wase tumva grenade turahijya no hino none butaje umubwizi bari umubwizo nkomeza ko buba bemeza ko n'ubu mutekano ari wose nshobora baza tonyine gusa
wewe ubaza umuvugizi wa leta yuko umutekano ari wose
bo tuba twumva ama grenade hijya no hino
icyo nje kwaza wari ufise Alexis
halo
urakoze cyane Alexis umurongo ntumeze neza umurongo ntumeze neza ikibazo cawe nacumvise Alexis
sawa bishure nka kumutekano kwagwa yuko wabo kwitwa amagere n'abuba ijya no hino
Alexis ikibazo cawe twacumvise urakoze nagira ngaruke kumuvugizi w'umukuru w'igihugu icegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Louis Kamwe n'ubusa Louis Kamwe n'ubusa ivyo imigambwe itavuga rumwe na leta bashifuza wabyumvise ariko na leta hariho ibyo ivuga iti twebwe bimwe twaramaze no kubikora ibyo bintu mwebwe muvyakira gute
twebwe gene tuvyakira icambere nuko basaba leta ko iyubahiriza ibwirizwa shingiro ariko mu ntumbero bakoreramwe mu byo basaba bagasaba ikintu n'ubudasa bwacu niwo saba leta kubahiriza ibwirizwa shingiro usaba umukuru w'igihugu kubahiriza ibwirizwa shingiro hanyuma nawe wongere usabe ngo amatora ngo ntabe ku gihe kuko ibyo byatanguye kera byatanguye barondera yuko haba ibiganiro ibyo biganiro rero leta nushaka leta yaremeye guhura nabo batavuga rumwe ariko rero ico leta itokwemera nuko itokwemera yuko haba hatubahirizwa ibwirizwa shingiro kuko inyuma y'itariki ya 26 z'ukwezi k'8 uno mwaka ibiringo by'inzego zatowe zihari ubu bizoba birangiye nico gituma leta isaba ishimitse yuko ico kitoza mu bisabwa kuko ico ari uburenganzira bw'igihugu ari ukwikurikira kw'igihugu ari ukubaha ibwirizwa shingiro yuko ibiringo byatekanijwe kw'inzego zatowe mu 2010 zimara bizoba birangiye. Ni ukuvuga rero yuko twashaka yuko kumenyesha neza yuko amatora yoba, nibareka amatora abe, kandi ibiganiro ntibiciye bihagarara. Si n'ubwa mbere leta ivuganye nabo batavuga rumwe. Muribuka harigeze kuba cadre du dialogue mbere ishyiramwe mpuzamakungu ONU ikaba ariyo yabifashamwo. Ibyo byose ibyaba hari inzego zatowe, none wosaba yuko ibiringo inzego zatorewe byurangira izo nzego atazindi zatowe zisubirira, wumva bashaka iki? Bijanye ivyo biri muri ya ntumbere y'uguhiri ku butegetsi batanguye kumyerekano.
Leka
kubwire,
leka tubaze ikibazo.
Yatanguriye kumyerekano Alphonse. Imyerekano irahinduka ibimigumuko.
Sonias
imigumuko irahinduka iba kudeta.
Oya,
inga twabandanye vya kudeta.
Louis, inge.
Umva rero,
inge gato.
Ngo gutega imitego leta ngo hashe haba leta yimfata kibanza kubera n'ivyo barondera.
Inge gato.
Kwinjira muri leta.
Inge gato. Louis, inge gato. Nagira mbaze Sonias. Sonias ari ibibazo leta ivuga yuko mudashobora guharira ni ibibazo byerekeye ikirangamise cy'amatora, ni ikibazo cerekeye ikiringo ca kabiri cy'umukuru, ikiringo ca gatatu, ikiringo cy'umukuru w'igihugu, ni ibibazo byerekeye nk'ivyo. None mwebwe ibyo bibazo muzobishikiriza umuhuza?
Nashaka ndakumenyesha Alphonse, iyo umuhuza ari inzaza nuko haba hari ingorane abantu batari kuravugana neza. Ibyo badahuriza ko nyene n'ibyo baganira. Nashaka nibutse mugenzi wanje kamwe n'ubusa, ikirangaminsi bashyizeho ntabwo ari ikirangaminsi cyubahirije amategeko. Kubera icyo kirangaminsi bashyizeho ni ikirangaminsi cyashyizeho n'umugwi udakwiye, umugwi w'abantu bavuga ngo bari muri seni batatu kandi b'ubwoko bumwe kandi b'igitsina kimwe. Ibyo rero bwizwa nshingiro ntirivyemera mu Burundi. Twaramaze kumvikana ko tuzo dukora twese ubwoko bwose turi hamwe n'igitsina byose biri hamwe. Ikigira kabiri yumviriza icyo kirangaminsi kandi bashyizeho, icyo kirangaminsi urazi nyine cyagiyeho. Mwibuke ko Seni yatanze ku itariki 26 kariho amatora yoba, ariko bigeze mu biro by'umukuru w'igihugu bakiye batanga itegeko ngo 2029. Yerekana rero ko icyo kirangaminsi cyatanzwe na Seni cyatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu.
Sonias,
ibyo rero
ibyo sibyo turiko turavuga. Nagira ndakubaze mwebwe ko mugira mutangura ibiganiro kandi mwumva ko hariho ibibazo mudahuriye ko n'abaserukira leta, mwebwe kandi hasigaye umwanya muto kugira ngo amatora atangure, mwebwe ibyo bibazo sugusaba uwo muhuza amananiza?
Ega gukora ikiza ntibisaba umwanya muremure. Ibyo tutumvikana ko mbyo tuzoganira kubera iki? None banga ko tuganira kuri ibyo bibazo bikomeye kuko none ko aje cyane cyane mu bibazo by'amatora. None tutavuganye ikirangaminsi cy'amatora, tutavuganye ingene bazokwitoza tubona biteye intambamye tuzobikora. Umva twa turiko turavugana iki?
None
tutavuganye ingene umutekano uzokuba izo cyane cyane mu gukura ibigwanisho mu gihugu, tuzoba tuvuganye iki? Tutavuganye ingene abantu bahunze kubera uyu mutekano mukiri mu gihugu bogaruka mu gihugu kuko nabo bazotora, twoba tuvuganye iki? Tutavuganye ibintu bijyanye no kugura amaradiyo yigenga ariyo afasha kugira ngo mu Burundi umurundi amenye ikigo cyakwa mu gihugu kiwe, twoba turiko turavugana iki? Tutavuganye ibijyanye no gufungura abafungiwe bya politike na cyane cyane abajya baba manifesta barimwo, tuba turiko turavugana iki? Tutavuganye kureka gushyira amamanda bijya bavuga ibintu usanga ari ubutumwa buri burakurikirana abanyepolitike bakomakomeye mbere ugasanga hariho n'abahunze igihugu, tuba turiko turavugana iki? Leta rero nireke kugira ngo ifate icyo kibazo ngo icoroshe cyane. Ni kibazo gikomeye duseza kucya tukavugana, kandi ibyo yavuze ngo by'ibiringo bya regularite ni mu bihe bisanzwe. Iyo amaze kuzingorane abantu baricarana bakavugana bagasezera ati mbega twobigira gute kugira ngo dutegure amatora meza.
Sonias,
amatora meza
Sonias
ajyara amahoro.
Sonias, turafise umunywanyi ku murongo Turasubiye mu nyanya ku murongo Jean Pierre ndasubira ndakubaza ico kibazo. Jean Pierre mwiriwe?
Mwiriwe cyane.
Nagira ngo ubaze kibazo cawe Jean Pierre.
Ego jenga makuwa zao, icho chegira chumo vugi zuigi huko, humu kuru igi huko.
Ego rubi kamenu busa.
Na chanda mwazi mbeko, wabugango wale merumuhuza, wakachawata angwa kumushingira kari imbi, mbibi nwazi wabigani, mbibi wabigani, humu babasa kibigani wabiku. Hanimi kindi, wama zukwe merakuwa wabigani, hilo umono, nitega, icho umuhuza vuze, cyangwa kumbiriza ubundi ntashaka kugenda witeza mu biganiro ngo uzoro iki cyangwa uzoro ni kudashaka ibigani uko no kudadika ubwo ugati jewe reka tije mu bigani hanyuma icyo muhuza zobira
urakoze Jean Pierre ikibazo cawe umucegera c'umuvugizi wa leta ya cumvise reka mbere ngaruke kuri kamwe n'ubusaruwi Louis turi kumwe
yego turacari kumwe
Louis hariho ivyo useru umuvugizi wa umugambwe Sabanya Fred bu ashikirije avuga ati hariho ibintu dutegerezwa kuvugana kandi umuhuza ategerezwa kudufasha gutorera inyisho yadondaguye ibitari bike hariho ibazo by'umutekano hariho ibazo by'amaradio hariho byo gufungura bajya bari mu myerekano hariho nibindi hariho mbere no hejeje kubaza ikibazo ngira ngo wagikwirikiye ibyo byo bivuga kuri kigaruwe
Itonda bivuga ko ugambereho Alphonse nagusaba ko umpumwanya ukwiye kugira ngo nkoreshe umwanya bakoreje nabo nyene
usongore
bizina amategeko y'umwuga niko abivuga ico rero jewe nabona nuko ibyo byose bavuga byo by'umuhuza nuko iteza ubunyoni uwo muhuza mbega ko atavuga ico bamuhoye ico bavuga aho bavuga ico bo babara mu DJ ni babanze bakivuge bagishira abona twumva icarico
kuko
twetubona
ndaguha umwanya wawe wose ndaguha umwanya wawe wose
uko ndiko nishuri byose ni yase yavuze kandi nibyo wambajije
ico nakubajije ndaguha umwanya wawe ukeneye ariko wishure kuri ibyo bibazo yashikirije
yego ico yabajije nakubwiye yuko yabajije ngo haramagerera ariko aravuga hiyo no hino mbega ko yibagera yuko ibyo byose byahereye ku myerekano imyerekano yahindutse migumuko iyo migumuko abari muri akabari bo kabari baratera ayo magrenade patazi patemera yuko abo bariko bagumutse ariyo kabatera ayo magrenade no munsi patemera yuko abapolisi bakubiswe nawo nyine bariko baragumuka patemera yuko abapolisi baheje gukubitwa mu nyuma hati y'abakudeta kudeta yagizwe nabo nyene ahubwo nituganire nyene abarundi twumvikana inge na tamuntu azosubira kurondera guhira ku butegetsi bwatowe arondera ubutegetsi bugiyeho ku nguvu
ivyo
bari kubaravuga byose n'ivyo bifatanga
ivyo byo guhira ku butegetsi ngirana ibintu vyaje mu nyuma ariko ibiganiro biza byaratanguye Louis
ni vyaje mu nyuma byari bifatanye n'imigumuko uko bari ko baragumuka baraherekeje akagwika ba
so dawa umutse ariko ico kibazo sico turiko
barabaherekeje mwibara barumuzi wa
Louis ico kibazo ntituri muri ku detail Louis
kuvuga ko bidafatanye bidafatanye
ikibazo nakubajije wacumvise hari ibibazo soniyase
reka kumpaririza rero yuko imigombo gitabifatanye na kudeta nta kintu gifatanye nkavyo nino umuse yo magrenade bariko baravuga ngo ari karatere
ibyo tuzategwa
n'abagumutse
ibyo tuzobivugana hanyuma ariko hari ikibazo Sonias abajije kandi na Jean Pierre abajije nico najingira ngo wishure kugira ngo abari ko barakwirikira bumve wishure kuri ibyo bibazo bakoje bagira bati ico turindiye kumuhuza nuko hari ibibazo by'inkora mutima tuvugana muri ibyo bibazo by'inkora mutima navyo harimo ikirangamizi hariho amaradio yugawe hariho ibibazo by'umutekano kandi nawe uravuze ku bibazo by'umutekano byovyo biriho ibyo yavuze ati nibyo dutegerezwa gushaka kuvugana imbere yuko haba ayo matora atekanye abantu baje gutora batekano kandi ibibazo by'umutekano byovyo nawe uravyemeye yuko biriho nagira ico cane ico nifuzo yuko wishura ko Louis
kudeta nibo babiteje uno musa magenda ari karategwa nibo bariko barayatera uno munsi abapolisi babandanya batotezwa nabo bagumuka
Louis
ivyo byose ndukugerageza kugira amatora ntabe erege intumbero yabo ni imwe gusa
Louis
imbo ni gitumu tari kurumva nyinshi ndiko ndagumuka
nako nazumvise
ariko nta uhari ubwire Sonias babwira abo bantu babo bareke gutera amagrenade
ariko Louis
mubwire abo bantu babo
Louis, if you're sending me, avuze ati mu gihugu nta mutekano iriho dutegeza kuvugana ibyo byo mutekano
mu gihugu ariho umutekano ukwiye gose none ubuko jewe ngiri mu buraro uko bw'igihugu mu ntara ya Kirundo konzi neza nza gutaha ibujumbura umutekano ubuzubuze he umutekano ubuzubuze mu mitima yabo nukwiteza utonye nukurondera
umbabarire
umutekano uriho
umbabarire nakira
umutekano nabo nibareke kuyatera
nibo
batuma kude kibandaye
Louis umbabarire nakire umunywanyi ahamagaye Janvier turi
mwiriwe
neza
mwiriwe
baze kibazo Janvier
bo ni intererano
ego tanga intererano urakoze
mwavuze janye n'ibiganiro n'umuhuza janye na maradio yugawe janye n'umutekano hawe n'ibije n'amatora umuvugizi w'umukuru w'igihugu yavuze ko abo muri opposition ariko ari president nyoni bo ariko ari president nyoni si opposition gusya no muri leta ariko ari president nyoni kugira ngo amatora nta nkumbure ajemo abantu bamwe yashaka ko ibintu bigenda neza hajyateza kuba byarakoze imbere yuko igihe cy'amatora kigera
ego
kujyana n'umutekano
ibyo ni nk'ibiki Janvier
sa
ibyo ni nk'ibiki
namara bigarutse ko barabizi nka
nibiki bitomora bivuge
kuva igihe ngo ingene z'amatora zo mu 2010 zibonekeza bana kimoni yarize wenyine ati ukuri ko ivyakoze kuja habona utubure gwenye mantambara buko ukore ngo gushije hengereye manda y'ibigombe here ni hashyashya ajya komisiyo vete konsiderasyon n'ubundi akora unyo mugumva ize matora na manda ariko ari ibindi bibazo bitaruteza kuja mu gutega umuti
Janvier usongore ariko ikibazo turiko turavuga uyu munsi ngira wacumvise anagira nibutsa ariko baradukurikirana kwiri ari ijwi rya America rivugiye Washington ikibazo turiko turavuga cane cane ni igenwa rya Abdoulaye Bathily nk'umuhuza mu biganiro biri kubera huza leta n'imigambwe itavuga rumwe na leta n'amashira hamwe atayeho yegamiye nagira ngo ngaruke ku muvugizi w'umukuru kucegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Louis kamwe n'ubusa ndamubaza nti hariho nubu ibibazo Sonia Yase yashikirije yavuze ati hariho umutekano muke hariho amaradi yatuguruye hariho gupfungura abariko bari mu myirekano hariho na manda y'umukuru w'igihugu none ivyo mwebwe muri iteguye kubiganira nabo mutavuga rumwe mu bifashijwe n'umuhuza
erega Alphonse wowe ico nkumbure wowe utazi nuko bimwe muri ivyo bibazo leta yamaze kubitorera inyinyi
nkibikiro wi
ico kibazo tuko w'ico kibazo
ego
cyo kuvuga ngo ibinyamakuru ntivyuguruye erega ico kibazo kiriko kirigwa kandi muri iyi minsi kigiye gitorerwa inyishu
neza cyane
none kigira gitorerwa inyishu amaradio asubire gukora
ego
ico ni kibazo kuri jewe mbona kigira kive mu nzira
ugabo
bobo bashaka kuguma bakigira ikibazo kandi kitakirica
ariko ntikirava mu nzira ruwe
ico kibazo cyo kuvuga yuko bafungura bagiye mu migumuko ivyo murazi yuko ari kibazo nacu nyene umuhuza w'abarundi yaragiye no kubagendera mbere abafite imyaka iri munsi ya 18 baramaze gutaha bararikuwe mbere barabuze neza nuko nabandi bari mu migumuko hari mbere n'abasabye ko iri migumuko yarahetse hari n'abaciye basaba bati leta ni tuvuze twasanze twarahera
ibigwanisho biri mu gihugu
kandi nawe abafate niba ariko barafatwa
ibigwanisho biri mu gihugu
hari ibigwanisho birenga 100,000 bimaze gukugwa mu banyagihugu
ego
igihugu ubijejwe n'ubu uri ku kivi uri kurakora
ego
uri gukorana n'abajejwe intwaro uri gukorana n'abanyagihugu bose mu bintu bita committee mixte de securite
ego ariko ruwi
sahwanya frode bunamenye ko
ari
umugambwe wiwe ayo ma committee mixte de securite ku mitumba yose yo mu Burundi ko ari 3,200 barimwo
ruwi
na ahubwo niba bahimirize bafashanye gutora ivyo bigwanisho
ni vyiza
ivyo nibibazo biriko biratorerwa inyishu byose
ego cyane none muri mwaba mwiteguye kuja kwiganira n'umuhuza mukamubwira ko biriko birakorwa guko nawe uri kuravuga ko amaradio bariko baravyamaradio bariko baravyiga uyu munsi amaradio ntari ko arakora ikindi naco
uravuga kuri iyi saa turi ko turavuga na Alphonse
ego
nashaka kukubwira yuko hari abantu bariko barakora ico gikogwa bariko baravugana n'ababijejwe bose kugira ngo amaradio yugurugwe
none nokuvuga
rero twebwe rero umuhuza tujomushikiriza ibyo leta iri kirarangura kugira amatora abe kandi ubahirizwe ibiringo byatekanijwe n'ibwirizwa nshingiro kuko abo barondera ibindi biganiro bashaka ibiganiro bizogera igihe abintwana ufata kibanza bashaka ubutegetsi budaciye mu matora
nakindi bariko bararondera hariho n'ikindi kibazo cyo gukura ibigwanisho mu banyagihugu wavuze ko ariho umutekano ariko amakuru dukurijya nino turumva yuko nawe wabivuze mu mwanya yuko abapolisi batewe amagrenade wavuze yuko twaronse inkuru yuko ingozi no mu Kirundo harahi hatewe amagrenade mu bubare n'ahandi byumvikana yuko ibigwanisho bikiriho mu banyagihugu umva batavuga numwe na leta bavuga busemagaro wicanye muri ko murabikorera ko navyo nyine
abasore bo mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu makartie ya Musaga Nyakabiga Ngagara aho za Mutakura nibo bimutse baduga ruguru bagenda batwaye ibyo bigwanisho babihabwa nawo nyene nkumbure babarongo
Louis
ndavise bariko barakiyogoza ubu rero ico mwomenya
ndavise
ama komite mixte de securite niyo nguma avuga uko mu rwego ruhambaye ko ruri ku mitumba yose
ndafise umunywanyi umbabarire gatonda munda mwakire ndizeye turi kumwe
yego turi kumwe
mwiriwe neza
mwiriwe amahoro
baze kibazo ndizeye
boje ni nyine nashaka gutera
ntanga intererano urakoze
bo je nashaka kuvuga nko ku ruhande rwa leta
yego
ko ico kitoguma ikumanaza ibintu yihutira ibintu by'amatora ahubwo igikuru nuko amahoro yobanza kasasagara mu gihugu kugira ngo bategure ibintu batuje bari bafite umutima umwe kandi icyo uwo wundi muhuza yaje ni byiza yuko bose bomugera kandi akabahuza kuko ajye guhuza ibintu byananiranye kumutega amatwi hanyuma agategura ibintu bishasha akareka guhagarara ku byo bateguye nyine bunyine ariko bumvirize impanuro z'abandi badukuriye bashaka amahoro ku Burundi ni nk'icyo narigeze ndashaka gutera
ute ubwiza interano nziza Louis mu kanya gatoyi nagira ngaruke kuri ico kibazo c'umutekano guko nico naba nimigambo itavugana rumwe na leta ihagaze ko hari hi kibazo c'umutekano kiriko kiribonekeza ari Bujumbura ni ari no hagati mu gihugu none mwebwe nko mugihe abatavuga rumwe na leta bavuga bati twebwe ico kibazo turabona ko ari kibazo gikwiye kubanza kwigwa imbere yuko tuje amatora mwo batahura kubona ikibazo c'umutekano kiriko kiraba
kubwire Alphonse nibyumve erega nibabandanye basamaza abantu ibyo geza cy'umutekano nibo bariko baragitera koko uno munsi hatanguye imyirekano tuzi ngo ni imyirekano gusa mu nyuma tujatubona yabaye imigumuko mu nyuma tujatubona baravise ibigwanisho
Louis
mu nyuma ubu rero bariko baragenda mu gihugu kubera ni Bujumbura hariho abasore n'inkumi bagera bati twebwe ibyo bintu twarabonye yuko turiko turahendwa n'abariko barabidutuma ntabo tubona nibaduhereke
uremera yuko bariko baraduga ruguru Louis urabyemera yuko bariko baraduga ruguru tuvuge yuko byo bari byo nukuvuga ko na ruguru hatamutekano uriho rero
enda kubwire iryo inyisho yabyo nziza uyihabwa n'umuvugizi w'igipolisi canke w'izindi nzego zijejwe umutekano canke ukabihabwa mbere na ba musitanteri canke na ba buramatari b'intara n'amakomine mugabe ico ndashaka kukubwira coco nuko umutekano mu gihugu ukwiye kiretse ko nayo magrenade batera amwamwe badakuyatera ku bibuga by'umupira kugira ngo bakure mu mutima abanyagihugu
ariko
ibyo nakubwiye Alphonse intumbero y'ibyo bintu imwe gusa niyo kubuza amatora kugira ntazabe kugiye baje mu ntwaro ufata kibanza abo bantu bashaka kuja mu ntwaro ufata kibanza idatiye mu matora nakindi barondera
reka tubaze waserukiye umugambwe sa bunya Frode bu una munsi ariwe Sonias umuvugi icegera c'umuvugizi wa leta ariko arabagiriza yuko muri ko murasaba ibintu by'amananiza kugira ngo umuntu anize leta kirangamizi cy'amatora kigire batabo murashika atacu murashika ko muvuge ko atamuteka bagiriza mbere yuko n'uwo mutekano mukarimwe bwe muri ko.